ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Igisasu cyaraye gihitanye abantu bagera kuri 20 imweso mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Bombe yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake, abantu basize ubuzima mu mirwano bagera kuri 20 bari kurenga kandi n'inkomere nyinshi.
Mweso iri muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Naho mu Burundi, Ligue Iteka ivuga ko abantu bishwe mu mwaka ushize biyongereye kurusha mu 2022. Aya makuru ni mu mwanya tumaze kumva ayo hirya no hino ku isi, tugezwaho na Diane Nininahazwe.
Amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Muri Somalia hari igisirikare cico gihugu kivuga ko cishe ku munsi wa gatatu n'imiburiburi abarwanyi baba Al-Shabab 20. Ubushikiranganji bw'umutekano muri Somalia butangaza ko ingabo za Somalia zifatanije na mvamakungu zagavye igitero c'indege mu bibanza bitandukanye by'igisagara citwa Galareri, aho intagondwa za Al-Shabab zikorera ibirwanisho bitandukanye. Ico gisagara kiri ku birometero 50 uvuye ku murwa mukuru Mogadishu. Ingabo za Somalia ku mugoroba wegeye imbere cyane wo ku munsi wa gatatu zivuga ko zagaze kandi igitero ku radio yitwa Andalusa ifatwa nk'iy'abarwanyi ba Al-Shabab zisambura inzu abarwanyi ba Al-Shabab bariko bakoreramo inama n'inzu bateguriramo imiduga batega ko ibisasu by'amabombe. Abajeje umutekano muri Somalia ntibigeze batomora igihugu abasirikare mvamakungu bafatikanije na Somalia muri ivyo bitero bakomokamwo. Igisata gihuriyemo abasirikare ba Amerika n'abandi ba Afrika muri Somalia ariko muri kahise caragavye ibitero bishusha nk'ibi ku busabe bwa leta ya Somalia. Abajeje umutekano batashimye ko amazina yabo atangazwa, babwiye bagenzi bacu bo muri service y'igisomali ko na Turkey ihora ifasha Somalia kugaba ibitero ku barwanyi ba Al-Shabab. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Imbere y'uko intagondwa zitirira idini rya Kiislam zo muri Afghanistan zigaba igitero cyahitanye abantu 95 mu gisagara cya Kerman cyo muri Irani mu ntango z'uku kwezi, Amerika yari yaraburiye Irani ku vy'ico gitero. Umutegetsi wa Amerika yashize ahabona ano makuru agasaba ko imyidondoro yiwe idatangazwa. Yavuze ko Amerika yaburiye Irani mu kanywa wababu. Umutegetsi asigura ko Amerika mu kuburira Irani yabikoze kubera politike yayo yo kuburira igihugu hicaye ico cose ku bibazo by'umutekano kandi yitifuza kubona inzira karengane zigwa mu bitero by'abagizi ba nabi. Umutegetsi muri leta ya Amerika atanga no makuru ntiyigeze asigura ingene Amerika yabwiye Irani ivy'imyiteguro y'ico gitero kandi atamigenderanire ya kidiplomasiya ikiri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP keshino nkuru ikavuga ko ibinyamakuru vya leta muri Irani bitigeze vyemera ko vyukuri Amerika yaburiye Irani. Userukira ico gihugu muri ONU nawe kuga AP yanse kugira ico avuze kuri ano makuru. Ubusesanguzi bw'ikigo citwa CSIS mu vyo kijejwe harimwo ukurimbura politike ya Amerika mu makungu bukavuga ko Amerika mukurira Irani ishobora kuba yahisemo kwirengagiza ibitero ico gihugu kimaze igihe kigaba ku nyungu zayo makungu kugira ngo yugurure inzira z'ibiganiro. Igitero cha ICC Amerika yoba yaraburiye Irani cabaye igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa mbere kw'2024. Duce tubandaniriza muri Haiti isaba makungu kwihutisha umugambi wo kurungika abasirikare baja gufasha ico gihugu guhangana n'abagizi ba nabi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Haiti Jean-Victor Genesius yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano kwa nyagihugu b'igihugu ciwe babuze bacira nayo bamira yagize ati imyaka hafi ibiri igiye guhera nama nzangaha kubabwira ikibazo cy'umutekano w'igihugu cacu uko iminsi yitera niko ubugizi bwa nabi bubandanse. Jean Victor abandanya gusigura ko kazoza ka Haiti kari hagati y'urupfu n'ubuzima gutyo agasaba ONU gushira mu ngiro umugambi wo kurungika abasirikare bayo. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje ingingo yo kuzorungika abasirikare muri Haiti mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze. Ibikorwa byo kurungika abo basirikare yamara biracari mu nteguro. Kenya nico gihugu cemeje kuyobora umugambi kica kigira ko cemera kuzorungika abapolisi igihumbi. Ibindi bihugu bimaze kwemera kuzorungika ingabo muri Haiti ni Bahamas, Jamaica, Antigua na Barbuda. Amerika yo yavuze ko atabasirikare bayo izorungika muri Haiti ariko yaremeye kuzoterera miliyoni amajana abiri z'amadolari no kuzotanga ibikoresho vya gisirikare. Hagataho abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho baragwiriye ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince batangwe no gukwirakwira ibindi bice vy'ico gihugu. Barica bakanyuruza abantu bakiba bakongera bagafata ku nguvu abigeme n'abapfasoni. Ibibazo biza vyongera ku nzara yugarije abagera ku miliyoni zitanu muri ico gihugu. Mu mwaka uheze abishwe nabo bagizi ba nabi barenga ibihumbi bitanu, abakomerekeje n'ivyo bitero bakarenga igihumbi n'amajana ane, abanyurujwe barenga ibihumbi bitatu. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Haiti n'andi makungu akavuga ko ibi bitigiri bishobora kuba birenga ngaha. Amakuru ya Treka tuyasozerere aha muri Amerika. Ubuyobozi bw'umugambi wa Republika mu ndwiza bushobora kuzorimbura nimba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yokwemezwa burundu nka kandida w'umugambwe mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe. Donald Trump ari kwahiganira itike y'ubukandida ku ruhande rwa Republika na Nikki Haley yahoze aserukira Amerika muri ONU. Nikki Haley araremerewe n'abashigikiye Trump bamusaba ko aheba guhiganira itike yo kwitoreza kuba umukandida wa Republika ariko yavuze ko azorirwanira kugera ku gatsi ka nyuma. Umurepublikane David Bossi somambike wa Trump ariko arakwirakwiza mu bari mu burongozi bw'umugambwe wa Republikani integuro y'ingingo yo kwemeza Trump nk'umukandida w'uwo umugambwe. Abagize inzego nyobozi z'abarepublikane mu ndwiza bazoba bari mu nama yabo ngaruka mwaka yo mu gihe c'imbeho. Bitekanijwe ko rero muri iyo nama izobera muri Las Vegas biga ku vy'uwo mugambi wo kugena Trump nk'umukandida w'abarepublikane. Donald Trump abicije ku mbuga ngurukana bumenyi yanditse avuga yuko ashima cane gose inzego nyobozi z'abarepublikane zifuza yuko zomugena nk'umukandida w'abarepublikane, ariko akavuga ko kubwiwe amatora akenewe kugira ngo umugambwe ugume wiyunze. Yavuze ati nibikwiriye ko uyu mugambi bawubandanya, reka tubandanye inzira y'amatora, ariko ndashimye cyane, ndashimye gose urwego nyobozi rw'abarepublikane ku cubahiro n'ubuyoboke banyeretse.
Diane ni nina hazwe urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushobora kandi aya makuru yose n'ibiganiro byose kubisanga kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku gicamunsi abantu byibura 20 bahitanwe n'igisasu cyaturikiye ahitwa Mweso muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ingabo z'igihugu FARDC na M23 baritana ba mwana umwe aregundi. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera uri Igoma.
Amasoko yacu mu nzego za gisirikare n'iza societe civile yemeza ko intambara ikaze jo yakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta n'imitwe zishyigikiye mu gace ka Mweso. Aha ni mu birometero birenga 20 uvuye mu mujyi muto wa Kicanga, agace muri iyi minsi kagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Santere ya Mweso ni agace gatuwe n'abaturage 135. Umuturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we avuga ko yari ahiberewe ubw'icyo gisasu cyagwaga ku nzu. Iyi nzu yari iruhande rw'urusengero yari yahungiwemo n'abaturage baturutse mu bice bitandukanye bikikije mweso batinya ko bahura n'amasasu. Igisasu kimwe gusa nicyo cyaguye kuri iyi nzu gihitana ubuzima bw'abasivile. Nubwo amasoko atandukanye yemeza ko abantu babarirwa muri 20 bahitanywe nacyo, uyu muturage wavuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kuko iperereza rigikomeje.
Bombe yaguye ahantu hari urusengero rw'abasepake hitana abantu gusa ko bigoye kuguha imibare muri aka kanya, ariko abantu basize ubuzima mu mirwano, abaturage bagera kuri 20 bari kurenga. Sasu caguye ku nzu irimwe abaturage aho mu kigo cya urusengero.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara rikanashyirwaho umukono na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo z'igihugu FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, rivuga ko icyo gisasu cyahitanye abantu 19, abandi 27 barakomereka. Ntituramenya neza imyirondoro yuzuye y'abahitanywe n'icyo gisasu. Avuga ko icyo gisasu cyakozeho amahano ari icyo mu bwoko bwa Mortier 120 cyatewe ku nzu umuturage muri centre ya Mweso. Muri iri tangazo, FARDC ivuga ko iki gisasu cyatewe n'abarwanyi ba M23 ubwo yashakaga kwinjira mu gace ka Mweso no mu nkengero zaho ahari ibirindiro bya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ifatanye nabo mu kurwanya M23. M23 yo ivuga ko ibivugwa na FARDC binyuranye n'ibyabereye kuri centre ya Mweso. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Bwana Bertrand Bisimwa ukuriye umutwe wa M23 yavuze ko icyo gisasu cyagabwe n'indege ya leta itagira abadereva drone. Mu butumwa bwe uyu yavuze ko bigoye kumenya umubare nyakuri w'abakomerekejwe n'iki gisasu cyagwe ku nzu umuturage kigahitana abasivile. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro bikuru bya Mweso kugira ngo bavurwe nk'uko uyu muturage yabibwijwe rya Amerika. Karitiye ibi bitaro biherereyemo igenzurwa n'imitwe ya Wazalendo hamwe n'ingabo za FARDC. Gusa kuri uyu muturage abakozwe n'iki gisasu bashobora kuba ari benshi cyane.
Inkomere ziri kuza hano mu bitaro, abaganga barimo kuzikurikirana kuko nta mubare mwinshi washoboye gusohoka muri Mweso bitewe n'uko byaje bitunguranye. Bamwe baturutse ruguru va Gicanga, abandi baturuka kuva Gashuga. Aha ku bitaro inkomere ziri kwakirwa, abashoboye kuba bavuye mu mazu baraha mu bitaro bari gukurikiranwa n'abaganga.
Uyu muturage avuga ko bigoye kumenya uboye centre ya Mweso hagati ya FARDC na M23. Avuga ko impande zombi zigabanya uduce tuhakikije.
Ni umudugudu munini, igice kimwe giherera hepfo kirimo FARDC ahitwa Ambuhi, Bukama, Winjira, Nyanzare, ibindi bice byo ruguru M23. Ariko muri centre ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo turi kuhagera. Niho hafi hagwa icyo kibo nde urumba ko abaturage twe tugifite ubwoba bwo kuba twamenya uri muri centre commercial nangwa hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi.
Tobika Hangu, umuyobozi wongereje wa societe civile muri groupe ya Mokoto, twavuganye nawe yahungiye mu ishyamba kubera gutinya imirwano.
Ubu nta muturage wari wava mu nzu, nta muturage wari wavanga ku bitaro. Abari mu mazu, umutekano mu masaha saa moya n'igice, saa mbiri za hano, amasasu yari agikomeje hano muri centre ya Mweso. Kuri ubu umutekano ntawo, abaturage abenshi ntibarabona n'ibyo kurya kuko nta bufasha babona, imirwano igikomeje.
Iyi mirwano yakomereje mu gace ka Mweso kari muri groupe ya Mokoto no mu bice bitandukanye bikikije umujyi muto wa Kicanga. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Perezida wa Guinea ya Conakry, Lieutenant General Mamadi Doumbouya na madamu we Lauriane Doumbouya baraye bageze i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, yaraye ashoreje i Luanda urugendo yarimo mu bihugu bine bya Afurika. Yavuze ko yizeye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kugira amahoro nyuma y'amatora yayo. Blinken yaganiriye ikibazo cya Kongo na Perezida wa Angola, Joao Lourenco. Yamushimiye ko abarwana n'abashyamiranye muri Kongo bamufitiye icyizere mu mirimo ye y'umuhuza wabo. Nyuma y'iyo nama, Blinken yabwiye abanyamakuru ko baganiriye ku ngamba zifatika zizatuma imishyikirano y'amahoro y'abanyekongo itera imbere. Ministro Blinken yatangaje kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakurikiraniye hafi birimo gusangira amakuru y'ubutasi amatora yo muri Kongo yabaye mu kwezi kwa 12 gushize ati ubu noneho ubwo arangiye turemeza ko igihe kigeze kugira ngo diplomasi ifate iya mbere arasaba kwagura imishyikirano yatangiriye muri Angola no muri Kenya muri ibi byumweru bibiri bishize Blinken yavuganye kuri telefone na president wa Kongo Felix Tshisekedi ahura kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu nama ngarukamwaka y'abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bakomeye bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi Guverinoma ya Kongo iri ku Rwanda kuba inyuma ya M23 naho u Rwanda rurabihakana ahubwo rukarega Kongo gushyigikira FDLR iri ku butaka bwayo Angola nicyo gihugu ministre Blinken yashorejemo urugendo rwe muri Afrika rwabanje kumujyana muri Cape Verde Côte d'Ivoire na Nigeria Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ry'abarundi League Iteka rimaze gusohora icyegeranyo cy'umwaka w'ibihumbi 2023. Rivuga ko umubare w'abantu bishwe wiyongereyeho abarenga 30 bava kuri 463 mu mwaka w'ibihumbi 2022 bagera kuri 495 mu mwaka ushize. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Muri abo raporo ivuga ko bishwe hafi 500 harimo ibiziga byatowe hirya no hino mu gihugu abandi nabo nabagiye amazima yongo imiryango yabo ikamenya mu nyuma ko bishwe ishyirahamwe hano yagateka kazi na muntu uri igiteka risigura ko ari ubwicanyi ndengera butungane abafashwe bagafungwa muco rigiteka yita ikivunga hatubahirijwe amategeko nabo barenga gato 790 Ancheri niko yagize atwara iryo shirahamwe aba muri kimwe mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko yabwiye ijwi rya Amerika kwivyo bitegeri bigaragaza iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu
mu bagiye bahagarikwa bidaciye mu mategeko turasangamwo abo mashyamwe yigenga bari mu migambwe yaba umugambwe ari ku butegetsi abanyagirwa atabo begamiye ndetse mbere no mu bicwa tubasanga mu migwi yose uhereye mbere no ku mugambwe uri ku butegetsi umugambwe CNL n'indi migambwe hamwe na hamwe mu gasangamwo n'iterabwoba nta cyahindutse ataruko byunyutse ivyo rero bigacha bitwereka yuko iby'umukuru yigavuga n'ibyagomba ko bija mu ngiro ari difushane
naho biruko abaharanira gateka kazi na muntu bakorera mu gihugu bariyamiriza benayo maraporo Gerard Yakizimana arongwesha mu Foricone F rigwanye kimenyane na kamwana wa mama rigashira imbere ubutungane kuri mikoro y'ijwi rya Amerika aranegura ivyo byegeranyo kubwiwe ubutegetsi bwa president Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutegwa intege mu gihe busigaye buhana abakekwa ko ivyo byaha
No musi tubugana turemeza ko agataya kazi na muntu kifashe neza haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo se byerekana ko ibikorwa byo gutsimba agataya kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nivyo ntagihugu na kimwe agataya kazi na muntu kifatanije na kwijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza uno musi rero ndadashimishwa n'imvugo ziko ziravugwa mu ino minsi aho mengo igisata cy'agataya kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha mbere bikavugwa n'amashirahamwe atari mu gihugu akaba rero ari imvugo twabonye ko ari imvugo ya politiki amaraporo atarimwo ibintu byo amaraporo biboneka ko ari amaraporo bakora kugira bacafuze gusa twovuga ko ashobora gucanishamo abarundi
yamara rigiteka gibaza igituma ayo mashiramwe adakora amatohoza nayo ngo abeshuze raporo zikogwa n'amakungu maze gerekane ko uwavuzwe ko yishwe canke yanyurujwe akiriho muri raporo yayo iyo shiramwe rigiteka riratanga n'amazina amwamwe aho bakomoka n'amatariki biciwe ko canke banyururijwe ko ku ruwande rwa leta umugwi w'igihugu wigenguje rwagateka kazi na muntu CNIDH na wenyene uremeza ko akiri agahaze muri ico gisata yamara uwo mugwi naho ataraporo ushira habona yabishwe canke abanyurujwe uremeranya n'amashyirahamwe akorera mu gihugu ukanebagura ayakorera mu buhungiro naho bahuriza kubitigira ivy'umurengera vy'abanyororo mu kiganiro cihariye utwara uwo mugwi yahajijwe ijya Amerika Sixte Vinyene Muraba ashimangira kubafungirwa ubusa uwo mugwi waharuye ku mwaka weze abarenga 363 bafungiwe ubusa
urumva ibitege bimaze kurenga umurengera bica bituma ningene bitabwaho bidaheza ngo bigende neza nkuko byategerezwa ingene bagaburikwa ingene barara ingene bavugwa ivyo byose urumva ko bidaheza ngo bikome bigenda neza urya benshi n'abataracirwa imanza cyangwa sanga rero n'abacirwa imanza ntibarekuwe zinyamira mabi yomenya ko atokwihutira gufunga
ico bikoze ishiramwe ry'igiteka ryamagarira uwo mugwi guhaguruka rigakora akazi karyo ko gukebura leta kugira ngo yubahirize agateka ka kiremwa muntu yamara icizere kuri yashere niko yagize gisigaye kurushi
leta nta kindi twisaba nuko yo kwisubira kwikamenya ko ifise ibyiza gukingira abanyagihugu bayo ikareka gufatira abantu igata mu mvuto ibarenganije kuko ibiriki yahunganyibanya n'ibikorwa by'iterambere gushika ubu turavye imvugo isigaye ikoreshwa n'umukuru w'igihugu novuga yuko icyizere ni gito cyane cyasubiye inyuma turavye ko muri uwo mwaka w'2023 nta majambo y'ihumure menshi yavuze
mu byegeranyo bitandukanye vyama byasohowe na leta ya Amerika canke umugwi ushiramwe mpuzamakungu ONI ku vyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi Departement ya Amerika n'abandi barisunga raporo z'iryo shirahamwe rigiteka uburikorera mu buhungiro kuva mu mwaka w'2015 iri shirahamwe riboneraho akajyo ko gutera kamo ayo mareta n'abandi bafasha u Burundi kuremera igihugu c'u Burundi kugira ngo cubahirize uburenganzira bwa kiremwa muntu Pye Clave ni nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Imikino ya kimwe cy'umunani mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru kana 2023 izatangira ejo kuwa gatandatu muri Côte d'Ivoire. Utsinzwe ahita ataha. Umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo uyikurikirana ariyo muri Côte d'Ivoire nyine aratunyurira muri bimwe na bimwe mu byaranze imikino yo mu matsinda.
Imikino cy'umunani utsinzwe gahitavamo izatangira kuwa gatandatu. Tubanze duterera amaso ku bihe by'ingenzi byaranze imikino 38 yo mu matsinda y'igikombe cy'Afrika kirimo kuba ku nshuro ya 34 mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Cyaherukaga kwakira iryo rushanwa mu 1984. Mu mikino 38 imaze gukinwa hatsinzwe ibitego 86. Mu gihe igikombe cy'Afrika cyo muri 2019 hatsinzwe ibitego 43. Muri 2021 hatsinzwe ibitego 41. Byumvikane ko uyu mwaka ibitego byarumbutse. Umunyagineya Equatoriale Emilio Nsu w'imyaka 34 yakoze amateka yo gutsinda ibitego 3 mu mukino umwe. Ubwo ikipe ye yanyagiraga Guinea Bissau ibitego 4-2. Yabaye umukinnyi ukuze wanditse ayo mateka. Kuva muri 2008 kugeza ubu nta wundi mukinnyi wari watsinda ibitego 3 mu mukino umwe mu gikombe cya Afrika. Emilio yanabaye umukinnyi wa 17 utsinze ibitego 3 mu mukino umwe kuva mu 1957. Igikombe cya Afrika cyakinwa bwa mbere. Kugeza ubu niwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi 5 byose muri iri rushanwa. Imikino y'amatsinda harimo gusezererwa ko amakipe akomeye arimo Ghana ifite ibikombe 4 bya Afrika. Tunisia yagitwaye inshuro imwe muri 2004. Algeria yagitwaye kabiri. Iri rushanwa kandi ryabayemo no gutungurana. N'ikipe ya Cape Verde ubwo yatsindaga igihangange Ghana ndetse ikanganya na Misiri ikaba iya mbere mu gukatisha itike ya 1/8. Mauritania nayo yatsinze Algeria imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afrika. Indi kipe yakoze amate ni Namibia. Nyamara mu nshuro eshatu za mbere yitabiriye irushanwa ntiyarenze amatsinda. Ikindi cyaranze iri rushanwa ni ukwirukanwa no guhanwa kw'abatoza batandukanye bagera kuri 7 nyuma y'uko amakipe yabatsinzwe. Uko gutsindwa kandi kwatumye abafana benshi hirya no hino mu gihugu birara mu mihanda bakora ibikorwa by'urugomo birimo kumena ibirahuri by'imodoka n'ibindi ahanini bitewe n'agahinda. Habayemo n'ibihano. Waridi utoza Maroke yahanwe yazanywe na kafu kubera imyitwarire mibi yagaragaje ubwo banganyaga na Congo igitego kimwe kuri kimwe. Icyo gihe umukino urangiye, uyu mutoza yasagariye umukinnyi Chancier Bemba wa Congo ndetse binateza imvururu umukino maze kurangira. Yahanishijwe kudatoza imikino ine harimo ibiri isubitse. Muri iyi mikino ikoranabuhanga ryatengushye benshi, abafana ntibigeze bishimira uko ikoranabuhanga baguriraho amatike rikora, kuko ryagaragazaga ko amatike yose yaguzwe agashira, ariko nyamara muri stade n'abafana barimo. Imikino ya kimwe cy'umunani izatangira kuwa gatandatu, Nigeria icakirana na Cameroon. Umukino ukazabera ku kibuga cyitiriwe Felix Ufuetibuanyi. Angola yakire Namibia kuri Stade de la Paix. Ukeye bwaho Guinea Equatoriale izakira Guinea Conakry. Misiri yakire Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Cape Verde ikine na Mauritania. Umukino karundura uzahuza Senegal ibitse igikombe giheruka na Cote d'Ivoire iri imbere y'abakunzi bayo. Mali izakina na Burkina Faso, Maroc ihure na Afrika y'Epfo. Aneti Mugabo muri Cote d'Ivoire.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Mwibuke kandi cya kiganiro iwanyu mu ntara ni guhera saa saba na muri isanga guhera saa kumi nk'uko bisanzwe. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Sigue nunca.